Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nange Edi Rwema mbahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Kuntu kiriko kirafatwa uya acari hamenyene nk'aba bishoboye bashaka kuza imbere bakaronka nk'umuntu wo gutangwa kuri twapo mu kiri hasi kiri muto mu kusanga mengane ngorane.
Uwo ni umwe mu bahinzi b'umuceri mu ntara ya Bubanza uvuga ko icyo gihingwa kibasiwe n'indwara batarashobora kumenya. Iyo nkuru n'ayandi makuru mashya kuri Zimbabwe turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu yo kuri iyi saha tuyahere muri Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa wahoze ari vice perezida w'icyo gihugu akaza kwirukanwa n'uwahoze ayobora icyo gihugu weguye ku munsi w'ejo, Robert Mugabe, yageze mu gihugu. Biteganyijwe ko Mnangagwa azarahirira kuyobora Zimbabwe kuwa gatanu w'iki cyumweru. Ibindi kubivugwa muri Zimbabwe tubibaze mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Umukuru w'inama nshingamateka ya Zimbabwe amenyesha ko Emmerson Mnangagwa azorahira icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatanu. Ni nyuma yaho Robert Mugabe yahoze ari umukuru w'igihugu ikiringo kitari gito atanze imihoho. Itangazo ry'uko Mugabe yatanze imihoho ryasohotse ejo ku munsi wa kabiri. Mnangagwa yari yitezwe kugaruka mu gihugu inyuma yaho yari yarahunze. Ubu yahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu agakugwa mu mabanga yiwe giturumbuka. Yari yahunze igihugu ku itariki zitandatu z'uku kwezi kwa 11 abogojwe mu mabanga yiwe na Perezida Mugabe. Kuri uno munsi wa gatatu, inkengeri nyinshi zavugijwe n'abanyagihugu mu gisagara cya Harare mu kanyamuneza k'inkuru y'uko Mugabe avuye ku butegetsi. Iryo tangazo ry'uko Mugabe atanze imihoho ryasomwe n'umukuru w'inama nshingamateka Jacob Mudenda.
Ese Emmerson Mnangagwa ugiye kuyobora igihugu cya Zimbabwe ni muntu ki? Tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Munyamagana.
Mu gihe cy'imyaka 37, Emmerson Mnangagwa yari ukuboko kw'iburyo kwa Perezida Mugabe kandi yari umwe mu bamurwanira ishyaka bakadasohoka. Muri Zimbabwe rwagati mu ntangiriro z'uyu mwaka, yabwiye ikoraniro ry'abarwanashyaka ba ZANU-PF ati ZANU-PF ni ishyaka ryejejwe, izayobora yongere iyobore, abayirwanya bazakomeza gusakuza ariko ZANU-PF izaguma ku butegetsi. Hamwe na Bwana Mugabe tujye mbere, hamwe na ZANU-PF dukomeze urugendo. Mu mezi make ariko imvugo yarahindutse. Emmerson Mnangagwa wirukanwa ku mwanya wa vice perezida yahimbwa akabyiniriro k'ingona kubera amayeri ye mu gutegura no kugaba ibitero shuma mu rugamba rwo kubohoza Zimbabwe. Ni uri inyuma y'abahamagarira Robert Mugabe kwegura. Mu itangazo yoherereje abanyamakuru kuri uyu wa kabiri yagize ati nabwiye perezida ku bibazo bya politiki n'ibisabwa n'itegeko nshinga ry'igihugu atari ikibazo hagati yanjye nawe, ahubwo biri hagati y'abaturage na perezida Mugabe. Abaturage ba Zimbabwe ntibigeze barya indi mikuri y'ingingo. Kuri njye Ijwi ry'Abanyazimbabwe ni ijwi ry'Imana, kandi bagaragaje ko batagifitiye icyizere ubuyobozi bwa perezida Mugabe. Mu cyumweru gishize igisirikare cyafungiye perezida Mugabe we mu rugo gisaba ko Mnangagwa yasubizwa mu mirimo ye ahubwo Mugabe akiyegura. Inkuru z'ibi byose yaturutse kuko Mugabe yarirukanye Mnangagwa wari vice perezida we ukunzwe bikomeye n'igisirikare gishinja Mugabe gutatira igihango. Kwirukana vice perezida byafashwe nk'aho ari amahirwe Mugabe ahaye umugore w'imyaka 52 kandi udakunzwe yo kuba vice perezida akazamusimbura. Icyakora Mnangagwa nawe si umwana. Kuva mu mwaka wa 1980 yakoze imirimo ikomeye harimo kuba yarakuriye urwego rw'ubutasi. Yaje kugirwa vice perezida mu 2014 nyuma y'uko Mugabe acanye umubano n'uwo Mnangagwa yasimbuye ariwe Joyce Mujuru, ubu wahindutse umwanzi igice wa Mugabe. Kurahira kwa Mnangagwa birasa nk'ibyahosha umwiryane wo kumaranira ubutegetsi mu ishyaka. Igice kimwe kigizwe n'ababohoje igihugu bahindutse abanyapolitiki kiyobowe na Mnangagwa wubatse izina mu 1965 umwaka Grace umugore wa Mugabe yavutsemo. Ikindi gice cya G40 cyangwa G40 kiyobowe na Grace kandi kigizwe n'abakiri bato batonye cyane kuri Mugabe. Ese bamwe mu bayobozi muri Zimbabwe bafata bate Emmerson Mnangagwa? Chris Mutsivango kuri ihuriro ry'abavuye ku rugerero barwanye intambara yo kubohoza igihugu yatangaje ko ashyigikiye Mnangagwa. Ashinja igice cy'abakiri bato kuba aricyo cyatumye ubukungu bw'igihugu bukomeza gusubira hasi. Ntibazi uburyo leta y'iki gihe iyoborwa, bangiza ubukungu mu buryo bukomeye. Ariko icyo ubuyobozi bwacu ababohoje igihugu twakoze ni ugusubiza umutima n'aba baturage ba Zimbabwe, kuko bashaka kuyoborwa n'abantu babarwaniye bakababohoza. Kandi igihe twavugaga ko hari ibitagenda kubera Mugabe n'umugore we biyambaje abakiri bato bari muri G40 bashaka gusenya igihugu. None Mnangagwa we yafatwa nk'umwuka mwiza abanyazimbabwe bagiye guhumeka. Incabwenge za Zimbabwe zizi neza ko ari wahagarikiye ubwicanyi bw'ikiswe gakurahundi, aho abasirikare barimbuye abanyapolitiki nabo mu bwoko bw'abandembere b'abasivile batari bashyigikeza n'UPF mu myaka y'1980. David Mrowa wigisha muri kaminuza ya Johannesburg avuga ko ibyo Mnangagwa yakoze mu ruhando mpuzamahanga bigaragarira mu ntambara y'ubutita ubwishyaka ANC riri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ryateraga inkunga abarwanya Perezida Mugabe, agira ati: mu buryo bwose bushoboka Mnangagwa ni mubi kurusha undi wese. Dore niwe wateguye anayobora ubwicanyi bwa Gakurahundi kubera ko Ubwongereza na buri wese bari batewe impungenge cyane no kubona ANC koze ikirenge muri Zimbabwe, kandi ANC yari ishyigikiye ZAPU. Margaret Thatcher n'inshuti ze batekerezaga ko ANC ishyigikiwe na SACP n'Uburusiya. Ubwo rero byari ingenzi cyane ku burengerazuba bw'isi gusenya ZAPU. Yari akunzwe cyane icyo gihe kandi birashoboka ko n'ubu ari ko biri. Kuva Mnangagwa yirukanwa yabaye umuntu usanzwe, ariko mu ijambo yavuze ku wa kabiri yumvikanye anenga cyane ubutegetsi buriho avuga ko bwamunzwe na ruswa, abunenga kudashobora ubunebwe no gutakaza indangagaciro mu mico no mu mibanire. Ariko wakwibaza uti kucya bivuze ubu gusa? Byashoboka ko yashatse kwigaragaza mu myaka ibiri ishize mu kiganiro n'itangazamakuru ry'imbere mu gihugu ubwo yavuganaga ishema ryinshi kwa nezezwa n'akabyiniriro ko kwitwa ingona, The Crocodile. Yagize ati: ntijya mu biturage cyangwa mu bihuru guhiga ibyirya, yirarwana cyangwa igahiga mu gihe gikwiye.
Arakoze cyane umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claude Ganza Munyamagana, utunyuriyemo muri make ubuzima bwa Emmerson Mnangagwa ugiye kuyobora Zimbabwe mu minsi iri imbere. Tugaruke mu Burundi, urwego nyobozi rw'ishyaka APDR mu Burundi rwafashe icyemezo cyo kwirukana umuyobozi w'iryo shyaka Gabriel Banza Witonde. Uru rwego ruramushinja guhindura izina ry'ishyaka rwihishwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza.
Amategeko y'umugambwe ya APDR havuga ko mu gihe 3-5 bagize urwego nyobozi rw'uwo mugambwe bemeje gukura umukuru w'umugambwe, iyo ngingo iheze ikaja mu ngiro. Niko vyagenze, uravye ikiyate ryarungikiye umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu, 3 nibo bemeje iyo ngingo. Hiyongerako mukuru w'urwaruka n'utwara abakenyezi bashizeko imikono yabo kugira ngo bashikire ingingo yabo 3, nubwo bo batari mu rwego nyobozi. Augustin Mpawenimana, icegera c'umukuru w'umugambwe, niwe yahawe kurongora izimfata kibanza. Atubwira mu makosa bagiriza aho bavuga ko bakuye.
Yagerageje guhindura ibimenyetso biranga umugambwe azana ikimenyetso gitari cyasanzwe. Ngibi namwe murabibona nyakubahwa mesha makuru. Uyitegereje ngaha urabe APDR iki kimenyetso cyari izuba. Ni kwa ko ikimenyetso cyarije umugambwe cyari izuba. Izuba atakindi kintu kiri kikuza. Nawe urabona ko yazanye amashami ayugariza rya zuba kandi afata umugambwe arawuhindura izina. Umugambwe witwa APDR urunani nawe awita APDR abanyamahoro. Twe turambwagiriza dosiye asanzwe agenda yigisha mu bajene bacu ngo mu minsi ijya kuza twiteguye kuja mu ntwaro mfata kibanza. Ubwo rero ni kuvuga ko abantu benshi mu bajene bacu arabasanzwe babizi, natwe rero tukaraba ati mbega none ibyo bintu bikura hehe.
Iruhande y'ivyo umukuru w'umugambwe ya APDR hari n'ibindi yagirizwa.
Amakosa menshi yagirizwa gwe kwisukuruka abantu byo byanteye ku mutwe. Ubundi kuba ko ni benshi amakosa yakoze ni menshi cyane gose, ntidushobora kuba twona yodondagura ngaha ku radio kumbure ngo tunayaheze.
None hari icyo bibatwaye ku gatwa kibo ntiyo kwitaba ubutungane?
Hari icyo bidutwaye cyane gose bitewe n'uko ibyo ari karakora ntabwo byagirizwa ku gatwa kiwe, ahubwo bica yibonekesha nabi isura y'umugambwe. Ubwo rero abantu nabo ntibabimuharura ko ku gatwa kiwe, ahubwo bacaba byagiriza umugambwe.
Gabriel Banza Witonde arahakana ibyo yagirizwa byose, anemeza ko ingingo yafashwe ari imfaha gusa.
Nagira amahenda yibeshutse menyeshaye ko umukuru w'umugambwe adakurwa n'akagwi k'abantu. Umukuru w'umugambwe akurwa n'inzira imwe rudende inama ya bose, kandi nayo ituma akora umukuru w'umugambwe. Abantu rero bwa mbere babikoze barahunyanze amategeko y'umugambwe, dufatiye ku iteko nimero 18 rigenga amategeko ntwanyamugambwe, avuga ko ibibazo byose byigirwa mu nama kandi bigatora inyishu. Kandi muri cyabona amategeko y'itariki 8 zo kwa 10 uyu mwaka twari twakoranije umwiherero w'indongo zose w'igihugu n'abarongoye intara, niho bari ntacyo bashyigikiye gushimira ibikorwa biriko biraba. Hamambavu aho twama twakoze amanama buri wa gatandatu, nta munsi nimwe bari bigere bashikiriza ico kibazo. Ibyegeranyo birahari, nico gituma rero ibyo byose bavuga atashingiro bifise kandi atanakamaro bizobamarira imvo yinyegeje nyuma y'ibyo bintu byose. Kuva ubutumire butubuze kuzoja mu biganire yarusha, hari abantu bace batangura gushinga amatwi bipfuza karibo bogenda.
Banza Witonde avuga kandi ko gushika ubu ari waramutswe umugambwe.
wende mukuru mugambwe ntaba nkuye ku mukuru mugambwe navuye kadakorwa ku radio kandi urabizi ko je byabaye turi mu nama mushikanje bw'intoro hagati ubeje tuzofata indege tujye arusha mu biganiro no kuvuga yuko rero umuntu akugwa ni korona jya bose amushikanje nabo nyina kavyemeza ko hari amakoranino yama yabaye akora bakuru migambwe ubushanje ntuvyemeza bikamfagusa nibyo rero bakoze bitisunze amategeko byose ni fagusa ko amategeko yacu atunganye mugambwe aratomoye kandi ubushanje bitega kubahiriza amategeko agenga imigambwe
ibintu bikura mpawe n'Imana ku ijambo
azorikura kuko nawe hari nawe yasubiriye abandi ndazi ko azorikura ibyo nibisanzwe kumure kuyivuga gucyo nta uba wabishaka
ubushyanganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buremeza ko bwamaze kubona ikete rikuru mukuru wa PDR ariko Terence Ntayiraja umuvugizi ubwo bushyanganje asigura ko buzogiye cyo bushikirije bumaze kwiheza neza amategeko agenga imigambwe mu gihugu cyo Burundi hamwe na iyo mugambwe wa PDR eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi mu ntara ya Bubanza haravugwa indwara itaramenyekana yibasiye igiterwa cy'umuceri. Ubuyobozi burasaba ababishinzwe guhagurukira icyo kibazo bageze imiti ku baturage. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza.
Iyo ngwara itaramenyekana yateye igitegwa cy'umuceri mu ntara ya Bubanza ifatira ku muyange w'umuceri mu gihe uyangitse aho kuzana imbuto haza agashugwe nako nyene katamuza cyane. Aba barimyi bavuga ko ataco baziga kuzohakura narijya icyo gitegwa gifashwe kikiri gito.
Umugabo uri kwaraba kuntu kiriko kirafatwa ko uya acyari hamenye ne nkaba bishoboye bashaka kuzimbere bakaronka nk'umuto gutangwa kugatwa pomu kiri hasho kiri muto muto. Hashobora kuba nk'ahantu imifuko 5 cyangwa 10 hashobora kuharonka imifuko 3 mbo buri kurahomba. Hashobora gufata ingurano y'umuntu akanaka. Usanga menga ni ngorane.
Tubona nta myumba timyishye ngo ndakurima n'umuceri umwaka wawe ugeze nta kindi kintu gira bari matara umuceri ariko muri iki gihe kubera rero tubona ingwara utangura kuduka cugwara utarunama n'umuti nta urawutora kunyo ngwara nta nuyize
igitegwa cy'umuceri kiza imbere mu bitegwa bizanira iterambere abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza na cane cane abo mu makomine ya Gihanga na Mpanda. Amashira hamwe yo kuziganya no kuguranana arakorera muri ayo makomine kubwivyo gucyo bigafasha abarimyi kuyikora ko kuko icyo gitegwa gitsaba uburyo bunini mu kukirima. Ariko muri kino gihe batanguye kugira amaganya ko bashobora kubura amafaranga bishura ingurane hamwe iyo ngwara itotuzwa muri icyo gitegwa.
Cyangwa cumukera kiragoye tasavye ingurane nto gishobora icyo gihe rero iyo ngwara iteye mu gitegwa na ya ngurane y'abandi batoye birakugora gurusubiza ingurane y'abandi urashobora gusanga warasabye ingurane mwishira hamwe asase mu canke masira shiramo nyene abaye baye asanzwe yo kuzira no kugurana kurasa kubwira usubiza yangurana y'abandi bigacha bigorana kuko umwimbo wari witeze si wuronka.
Igihe umwimbo w'umuceri utagenze neza birazana amatati mu kibano ni mu gihe umuntu ashobora gufata ideni aziga ko azomwishura yimbuye. Nta karusho Pasteur numwe mu bajejwe intwaro kugacimbirikanya bikere ko muri zone yo kumusenyi avuga ko nagasho bakinjira
iyo waci iryo deni umuntu mwavuganye nk'umuceri uzomuhereza canke amahera waci y'inyungu izo kunkayandi cusanga aya mahera utayaronse uhari huza wumva ubucho kwa upeje bako kumfoka ukitabaye wa mugafungwa baravye butungano kuno bukora bashobara bati none uyu muntu yodeni yarafise kuri hacha nke byabaye gute uradayanuka mwereka mu mushati jera abantu kuno naje kuno nahombye kukwera abateke cyo cyo barabati uyu muntu niba mufungure kwera nawe nyene ni hari yari myongwa rimira ubusa niho usanga rero ibazo ro bihagararira ngaho
ico bikoze abanyagihugu bavuga ko muri rusangi bagerageza kwitaratariza mu kurondera imiti igihe babonye ko imirima itameze neza. Ariko rero basaba leta ko bo kwamana abafundi b'indimo bagenzura imirima yabo. Aba ni bamwe mu barimyi bo muri zone yo kumusenyi muri komine Mpanda bayaze n'ijwi rya Amerika.
Urabona ahantu habaye ibintu by'ingorane nk'izo harabandi ibintu by'ibihuha dukoresha kunuku tugapompa mugabo bikanga
abaje bagoroma ibindi muri ko arababwira ati zako turabira hari gihe batanakunda mugabo bakakubwira ati genda uhiga imitiri ugure kwegera n'ico twosaba leta yo ziratembera mu mirimi wacu kazirarabe cyo dufashamo kora bita dufashije mu ntacyo twana twokwimbura cyane
ndu kukimungabunga kubera nibiyaya n'ico kintu barima cyane.
Muntwaro bavuga ko iyo ngwara yateye igitegwa cy'umuceri ariho bakimenya buramatari w'intara ya Bubanza Tarsise Niyongabo asaba abajejwe ubushakashatsi bw'ico gitegwa kubifata mu minwe mu maguru masha.
Ni ngwara mbi gose kuko urumva hiteye nta na kimwe ushobora gukurayo nta na kimwe ukorera ubusa. Tugasaba yuko ababijejwe mu bushakashatsi na cyane cyane abibanda ku gitegwa cy'umuceri ko bonya rukavuba bakadufasha kugira ngo batore iyo ngwara yariyo banadufashe no kwironderera umuti cyo fasha bene gihugu.
Twibutse ko ni imbura riheruka ry'umuceri ritabonetse ku rugero rwari rwitezwe n'abarimyi bivuye ku ruzuba rwari rwawakiye. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango sinkakaza. Naliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Nurere kazoza.
Nurere kazoza.
Nongere ndabaramutse nchuti mikundi ikiyago cha politike Nurere kazoza. Jerome Nyonzi Mandi, murakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro. Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara. Na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi. Muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Manirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha Abarundi basinzikajwe n'amagume Burundi buhitiye buciyemo. Mu batumire baje kuganira nawe hakaba Musenyeri Jarwin Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi Sever. Hakaba kandi Jedo Nembo Nima avugira umugwi CNTB ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo, hamwe rero na Jean Buregeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge. Musenyeri Jarwin Nahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'icyo kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara.
Amwe atashumbusho yo birimwo uko yo bimeze kose. Nibaza yuko iki gikorwa cyacu ntacyo cyo kikimaze. Kuko ntituriho kugira ngo tudedaguze abantu gusa tubadedaguriza ubusa. Uyu mugwi washinzwe bawiyumviriye cyane cyane ko nabivuze basubize abantu mu iteka ryabo. Kuko n'umugwi utereza nogya ntigufasha abantu gutunganirizwa mu buzima bwabo n'ivyabo. Twebwe rero nogya nti ahanini tuzogereza yo kuraba ivyabaye, turabe abatotejwe, abanyazwe utwabo, ariko hanashaka tuvyumvikane neza.
Yego.
Hariho imigwi ibiri. Hariho ibintu muvuga nti byoroshye guca bisubizwa ubwo nyene. Nk'umuntu yatwawe itongo. N'umubanyi wiwe. Naka n'uyu munsi akaba kihari ari muri iryo tongo. Urumva ni ibintu byoroshye ko umuntu agira ati itongo we waragihagiye warifashe uyu munsi ariho ibyabona la community n'iri. Subiza naka ibintu byiwe. Ariko hariho n'ibindi navuga nti bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene. Bizosaba rero ko haba icyo kigega nko mwarimu bivuze. Itegeko mbere rirabitegekanya no muri plan strategique twagize twatekanije ikigega cerekeye novuga ni abantu bashobora guca basubizwa ivyabo mu bintu bito bito ubwo nyene. Hakaba n'ibindi kumbure bitoroshe bizosaba yuko duhimiriza dusaba leta yuko ico ivyo bibazo bifata nkama. Twebwe tugategura ico nkuko mu iteko byanditswe programme y'ingene abantu boshumbushwa. Nk'akarere umuntu ashaka gufata nk'ahantu hubatswe amashuri, umuntu batwaye itongo uyu munsi agasanga hari ibitaro kandi bifitiye akamaro novuga nti ako karere kose. ego me umuntu ntiyoca hebera azaniranywa mugabo urumva ko atoshumbushwa co kimwe nuwanyazwe numubanyi kandi yotonga kirimo niyoza ko rero tuzokwitondera turabe ka imwe imwe uko imeze hanyuma turabe n'umuti ubereye uzanye kugira ngo uwo muntu ntarenganywe kandi twumve responsabilité nogende n'igihugu kibifisemo.
Mugira muti kugira ngo ico kuba kigende neza ku ico kijanye n'amatongo mubona mwokorana abande hama mugaheza mugakorana gute?
Mbo mwabivuze hariho umugwi usanzwe uriho ujejwe ico gikogwa aba mbere tuzokorana nkuko mbere tubitekanya n'uko turategura projet projet novuga nti nyabutatu turabira hamwe ngene tuzokwicarana n'abagize bari mu mugwi wa CNTB
umugwi kumburujijwe ibibazo by'amatongo n'andi matungo
egome ariko ariho n'undi mugwi ujejwe agateka kazi na muntu sendi yashe
mugwi gwigujijwe agateka kazi na muntu nawone
nogira nti turafise aho duhuriye turafise ibibazo novuga nti dusangiye bizosaba yuko dukorera hamwe dusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twebwe ntizabe dutora inyishu iciye kubiri n'iz'abandi bariko barakora mbere navuga nti vyaranatanguye abari muri uwo mugwi ujejwe bizanye n'amatongo n'ibindi
n'andi
matungo hariho navuga nti amadosiye amwe amwe bamaze no kurunga ikiwacu bagira bati ubu turavye ibibazo nakaje kudutura tubona umengo uwo byishura neza nabo mu mugwi uzeje gutohoza ukuri no kurekuyanira natwebwe kumva hari ibibazo bazoza kudutura tugasanga vyerekeye uwo mugwi wundi bizosaba yuko tuyaga duhura dukorera hamwe kugira ngo bamwe n'abandi borohegwe bagukigwe ariko twese turondera kuzuzanya no gufashanya muri ico gikogwa co gutunganiriza bene wacu abarundi batosejwe canke banyazwe ivyabo
ikiyago
umuheto w'amahoro
sijyo ijambo
umushinge wo gushira hamwe
uregaje akaba ari umwe mu bakurikiranira hafi bijanye n'agati kakazi na muntu n'ikibazo cy'amatongo na cyane nga mu rumonge akaba yaragikurikirana hafi hagati y'abahunze n'abasigaye turaguhaye mwiriwe burega uduze akajwi kumbura kugira ngo bahezege bakumva ariko baratega amatwi
yego ngize ni mwiriwe
mwakurikiranye kino kiganiro umwumvise intumbero y'umugwi uje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane kuri intumbero ije no gufasha gutorera amatati y'amatongo na cyane cyane hagati y'abarundi mvuga ko iki mwabikurikiranye
yego ndetse no bivuga ko nuko intumbero ni nziza ariko turabona yuko ari intumbero muri igihe tubona yuko izogorana kugira ngo ishike
gute kubera iki mvumenga mufite amakenga
twe turafite amakenga kuko murabona abarundi batari bake igwa hari abahunze n'abandi bahunze n'abandi bahunze kera batari bwashoboye gushika abo rero nk'abo bose urumva ikibazo kirabereka kubera amakenga dufite nuko tuvuga dutyo leta nitera akamo abantu bose bari hanze batahuke hanyuma koko uyo mugwi uyiga ibibazo abantu bari mu ituze abantu babona koko ko bashobora gushikiriza ibibazo byabo tekano mwidegenge ntangere
kumbure kugira bigende neza mubona ikindi cokogwa ari giki mu majya make yaduse n'abasozera kino kiganiro
ikindi cyiza cyo mbona cokogwa nuko uwo mugwi uwo kwaguka ukajamwo cyane cyane haba ku mitumba no mu makomine ukajamwo abantu bari mu mizi myinshi kandi bari mu mice kwinshi ukajamwo abantu b'abagore abagabo abantu batama sanzwe bazi na kahi gihugu kugira ngo ntihazojemwo ibintu byo kurondera kunyegeza ko murazi ko abarundi imwe na rimwe rakunda kuvuga ukuri usanga abantu ibibazo umenga byerekeye umugwi umwe cyanke byerekeye abantu bo mu bwoko bumwe canke sanga vyekeye mu misi imwe iyo twibaza rero ko cane cane uwo mugwi wo kwaguka cane kwaguka ugashobora ku mitumba
kumbure abo ku mitumba itandukanye bakabigiramo uruhara mu kumbure
mu cane kandi baguko nibo bene vyo nibo bazi ukuri cane cane kwa ku mitumba yabo nibo bazi vyahabaye kandi akaba abantu bari mu mico yose y'ubuzima bw'igihugu
reka uregeye agent tubashimire cane kuri izo nterano zanyu mugihe n'ubudutega matwi musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi w'igihuguje kumenyesha kumenyekanisha ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane wewe muri kano kanya akagaruka kucabona cokogwa kugira ngo umugwi ushike ku ntumbero wihaye na cyane cyane kunywanisha abarundi bafitaniye amatati ya matongo
cyane no vuga nuko ubwa mbere twebwe turugwego rujejwe gutohoza kuraba ivyabaye mugano bwa nitrafise aho tugarukiriza kuko nk'ugwego rwacu ego metrafise ubasha duhabwa n'itegeko mugano ntiducimaza nk'akarorero
yego
nk'ivyo nk'ibijanye n'imanza ivyo murumva ko ariho ni gwego tuca tubihereza nk'ivyerekeye execution ibintu bimwe bimwe tuzoba twashitseko nuko rero novuga ntaduteza kwiyubara tukitonda ntitubave tugira tugwa mu mutego nk'uwo wo imigwi imwe imwe ishobora kugwamwo baca bashaka no kugira kwiha ububasha bw'amategeko ivyo biyumviriye batohoje babonye ko ari nabo bashaka guca bavyegzekuta ubwo nyene naho ngira rero nti dutegerezwa gukorana n'izindi nzego z'igihugu twisunze n'amategeko y'igihugu uko ameze ariko nogira ndi muri bwa bumwe bwa bunywanyi muri kwa gusenyera ku mugozi umwe tukaraba ingene rero tugira tuti nk'iki twebwe tugarukiriza ngaha ariko irikurikira ni urwego rundi rushaka kubirangura twebwe tukaraba ingene dufasha uwo muntu yego yatwituye mbere tukanamuherekeza mugabo dusaba ko urwo rwego rundi nago rukora igikorwa cyaryo kugira ngo uwo muntu yubahirizwe asubizwe iteka muziwe
ego rero nkuko muvyumva agira ati inzego zitari nkezo gice zifashije na cyane cyane nk'abajejwe ubutungane cyanke bajeje gukingira gateka kazina muntu mugabo kumbure ngo bakaba batanze mu muco kuri ibi cyanke ibindi ngusozera reka tubara kwa Dieu Donné nawe mubona hakwikugira ngo intumbero yo kunywanisha abarundi biciye mu gutora muti ikibabazo by'amatungo bibi bacanishamo na cyane cyane bifatiye ku bibi bibi by'amagume barundi bagiye baracamo
kuri bavuze ikindi cokorwa nuko umunyagihugu umuntu wese ahaherereye yoba imboneza akaba karorero keza mu gutanga ivyiyumviro haba gufasha CNTB cyangwa gufasha uyu mugwi atakunana kugira ngo twebwe icipfuzo cacu gishigwe mu ngiro kuko twifuza yuko imitima isubira hamwe abantu bakakura mu mutwe bimwe byari byarabaye bikavaho kugira ngo tube mu gihugu kitagira indyane kandi umunsi turizera kuno mugwi uzokoroherwa uzokorogwa kuko mu bikorwa Sainte bikora uno munsi novuga ko onabri zero tabu ibintu bitavugwa muri Sainte biravugwa abantu no munsi baratanguye gutahura ko atakunywana gushoboka nkuko musenyeri Jaru yabivuze umuntu anywanira ku by'abandi babona neza yuko imbere yo kunywana babanza gusubiza haba ibyanyazwe canke bakavuga ukuri kugira ngo bashobore kugira ngo bababariranire uno munsi rero abantu byo tubona turana ko bishoboka kandi ariko arabigendera tukizera yuko bizobandanya muri iyi ntumbero nyene bigafasha cane n'uyu mugwi uriko urakora kugira ngo ukuri no kurekuriranira bishobore gutsimbatana ngaha mu Burundi.
No ngare rero kiro kiganiro cyo kuri no munsi kirangiriye nko mwavyumvise twa twashimikiye ku ruhara rw'umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi biciye mu gutorera umuti ibibazo vy'amatongo hagati y'abasigaye hamwe n'abahunze nkuko mwavyumvise ngo umuti ushoboka ni kigiga cyo gushumbusha aba canke abandi mu gihe hoba habone kayuko gushumbusha biri ngombwa kuko ngo ari ibibazo bimwe bimwe bikeneye inshumbusho ivyo mu gure rero ngo zweza ubikorere ko mbere ngugira ngo bishike ko ugasaba ko inzego zitandukanye z'igihugu eka mbere n'abanyagihugu bose boheza bagafata mu mugongo ico gikorwa mwese gakora uruhara rwiwe
ikiyago umuheto w'amahoro sijyo ijambo ushinge wo gushira hamwe
Terasimani rakiza ndagushimiye njimiye nawo batumire mwari kumwe abandi shimiye nabahisemo gukurikirana kino gice cya kabiri ari nacyo cya nyuma cya kino kiganiro cyahariwe akamaro ko gushumbusha abateshwa batongo yabo n'intambara Jerome Nyenzima nti mu rwandi gwe mu banyi no mu vyanyu mwese na buta
cyari kiganiro ntureka zoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
ni nyifato ibere imbere y'amatora
mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Barakoze cyane bagenzi bacu muri Studio Ijambo, ani nawe dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Dushimire engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, na Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kugiranya kino kiganiro muri Studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibigano bya Radio Ijwi rya Amerika.